Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tunabaye ikaze mwebwe mwahisemo ibiganiro bya Radio Indundi Kirture tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba uwigenekerezo rya 2028 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Gutera ikofu umubajije igituma yihereje inzoga amasaha ataragera nibyo byinjije agasho k'igipolisi kuri uyu wa gatanu ka Kizuka umugabo muri iyo zone Kizuka nyine komine Rumonge intara ya Burunga. Igipolisi muri icyo gice kivuga ko kibandanya amatohoza aho nyine mu ntara ya Burunga neza na neza muri komine y'Indero ya Rutana habandanya kuvuga ibitigiri by'abana bahe bishure bakaja kuji faranga mu gihugu kibanyi cya Tanzania nko mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishure w'2025 ushira 2026 hahebye abagera ku 1500 imvo yo bibituma si yindi na mikoro make y'imiryango yabo arengegwa n'ibyo bakenera ho barakagwa ikabantu mu Burundi kabona inyungu zako mu kutinjira ku Burundi mwishiramwe mpuzamakungu rirabo byo gucukura ubutare rizwi nka itiye ibicikirizwa n'ishiramwe Orikome ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi rinasaba leta gukuraho izo nzitizi kugira igihugu gishobore kwinjira muri iryo shirahamwe. Muri aya makuru kandi muraja kumva ukuntu igitegurwa ry'ikibanza cahoze isoko nkuru ya Bujumbura byasubiye kuvugwa mu nama shikiranganje y'u Burundi iheruka gukorana kuwa gatatu w'indwi yatangaje ko ari ishirahamwe Ubaka Lens rigizwe ni banki y'ugwaruka bije n'ikigega One Africa Invest Fund ryahawe ico gikorwa. Ivyo byose ni mwidonido ry'aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiyabo na Yesu ijwi ni rya Audiro Nkejimana.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano aho umugabo w'imyaka yababa 42 afungiwe ku kirindiro c'igipolisi kiri muri zone Kizuka komine Rumonge intara ya Burunga kuva kuri uyu wa gatanu. Amakuru ava muri ico gice c'ubumanuko bw'u Burundi avuga ko yafashwe inyuma yo gukubita amakofu umubanyi wiwe yanahoza ari mu bajejwe intwaro muri ico gice amuhoye kwa mubajije igituma ariko yihereza ibinyobwa biboreza amasaha ataragera nyene gukubitwa yaciye yitura inzego z'umutekano ubona wabona gufatwa igipolisi cyaho cemeza ko ari kwakogwa amatohoza muri iki gihe. Inkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akoreraho mu gice cy'ubumanuko bw'u Burundi. Tukiraho nyene abana barenga 1500 baramaze guheba ishure kugeza mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri ugezwe ko muri iki gihe w'2025 ushira 2026 muri komine y'Indero ya Rutana intara ya Burunga nyene. Amakuru atangwa n'abajejwe indero muri ico gice avuga ko muri ico gitigiri abahe bacana araba mu myaka ya gatandatu ya shure shingiro kumanuka gushika mu mwaka wa mbere. Intandaro ryoheba n'ubukene buvugwa mu miryango bigatuma bahitamwa kuja guca amafaranga mu gihugu kibegereye cha Tanzania. Leka Serge Sindayigaya akorera mu ntara ya Burunga atugire ku muriri.
Abana bari 1500 ni baheje ishure kugera mu mpera z'igice cya mbere cy'umwaka w'ishure turimo ubuyobozi bw'indero muri komine Rutana nk'uko byerekanwa n'icyegeranyo kiranga uko igice cyagenze ngaho muri iyo komine. Igice cya mbere cy'ishure shingiro niho hibonekeza abana benshi bataye ishure kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu haheje abana bagera ku 1356 harimo abigeme 573 kuva mu mwaka w'indwi kugeza mu mwaka w'icyenda naho haheje 222 harimo abigeme 96 nayo inyuma y'ishure shingiro hahevye abana 47 harimo abigeme 24 bose hamwe bakabagera ku 1558 mu buyobozi bw'indero muri iyo komine ya Rutana nk'uko ico cegeranyo kivyerekana. Ico cegeranyo cemeza kandi ko intandaro y'iryo heba ry'amashure riva ahanini ku ngwara zitandukanye ubukene bwibonekeza mu miryango bugatuma bamwe muri abo bana baja guca amafaranga bamwe mbere ngo bakaba bo baja kurondera akazi ndiwo kibaye cha Tanzania nk'uko byemezwa na bamwe mu bavyeyi. Iyo byo guheba amashuri ku murindi munini biribonekeza kandi no mu yandi makomini agize intara ya Burunga nk'uko byemezwa na bamwe mu bayobozi b'amashuri twaganiriye. Abenshi mu baheba ubu ni abana b'abahungu ngo baca baje guca amahera yo kurima canke ibindi bikorwa imbere mu gihugu canke inyuma yacu cane cane muri Tanzania. Ivyo kandi ngo birava no ku bavyeyi bamwe bamwe batagurira ibikoresho by'ishure abana babo ababiguze nabo umwana aheje ishure kubera ubugaba ngo ntibabe bakimukarira ngo asubire ku mashure. Umuyobozi bw'indero mu ntara ya Burunga ntiturashobora kurunka icegeranyo c'abana bose bataye ishure kugeza mu mpera z'igice cya mbere. Elias Ndikumana arongoye indero muri iyo ntara akaba twemereye kwiturusa umwanya n'umwanya kuweza kuri uyu wa gatanu yatubwiye ko ari mu rugendo rw'akazi i Burunga. Serge Sinagaya, Radio Indundi Culture.
Tuva mu manuko bw'igihugu dutandukire mu buseruko bw'igihugu ahitangwa ry'ifumbire ku barimyi bibandanya kwidogerwa n'abarimyi mu bice bimwe bimwe by'igihugu aho ni nko mu ntara ya Buhumuza nko muri komine Gisura baho bavuga ko umutumba umwe ushobora kuronswa imifuka itarenga 50 iyiramutse itangwa abarimyi bidoga ko nubu babandanya guheranirwa ibirarane ibibereka ko umwimbo wabo w'impeshi utazogenda neza ni mugari naho yo fumbire itaranashika kukubera amabarabara mabi atuma imodoka zoyijanye zidaheza ngo zironke iyo zica ni inkuru ya Pantaleon Ntakaruta Imana akorera mu ntara ya Buhumuza tuyumva mu ijwi rya Dieudonné Niyanzigamiye
Huko bivugwa n'abarimyi hamwe n'abajejwe ivyigisata c'uburimyi ku mitumba itangwa ry'ivumbire ku murindo udashemeye rirashobora gutuma abari biteze kwimbura mu kiringo c'imeshi batakura umwimbo nka muri zone Muhwazi muri komine Gisuru ngo bigezaho umutumba wose utahana udufuko 50 gusa bikaca bituma mu batwara inzu 10 hataje imifuka 5 gutyo hakaca handikwa udupapuro ari naho nyene nka bose batora utwanditse ko oya no ku mutumba wa Ntende wa zone Gisuru n'uwaruyaga muri zone ndemeka ibintu bimeze nkuko ahabarimye baronswa imifuko itigari zibiri birarane baheraniwe bakabona ko bikigoye mu gihe bo batarenze igenekezo rya 8 ntwarane bataratera impeshi bakidoga bavuga ko bazohava batera ivya nyuma bitari bubaho umwimbo mu mazone ya Bweru na Ruyigiho hatanzwe intica ntikize kubayirishe ku meshi gusa nayo ngo ibirarane byari byagabanijwe ku rugero rubayabaye aho naho nyene umurimyi akaba yaronswa gafuko kamwe aho aho batakagawe canke ngo bakabure gose muri zone Cindajuru komine Gisagaraho bisa nkaho bikigoye kuko nibirarane bitarariho imvugo nuko ibarabara rijayo ritorohereje abatwari yo mfumbire ni mugihe muri zone Nyamugariho baronkejwe imfumbire yose yabiyibirarane canke yagombowe ivyabo barimye baheza bagashima abo barimye basaba leta n'ishiramwe rihingura ifumbire fumi kuko nibishoboka byose ngo batange ifumbire ku murindi mwiza udacereza barimye na narijya umwimbo ucubi ntica ntikize
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya abanyeshuri barenga 200 nibo bakoze ikibazo kuri uyu wa gatanu cyo kwinjira mu gice cya kabiri master mu kigo cigisha ibyo gufungurira abantu kugira bagira amagara meza ANC kiri muri kaminuza y'u Burundi Paterne na Himana yigisha muri ico kigo amenyesha ko inyigisho zitangwa muri ico kigo kimwe rudende mu Burundi ziriko ziragirira kamara bacigamwo bamwe bava mu Burundi abandi mu bihugu bigize kano karere
Ni kibazo dutanga kugira ngo abanyeshuri bashobore kwinjira mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza kunzwe kwitwa master hanyuma mu kigo yanse rero twakira imigwi ibiri ni kuvuga umugwi umwe nabiga ibijanye no gufungurira abantu twifanishije n'amagara y'abantu ubwa kabiri nabiga ibijanye byo guhingura ibiribwa tuyifatishije kandi n'amagara y'abantu. ANC ni kigo cy'akarere kijeje kwigisha ibyuga bijanye no gufungurira abantu ndetse no kwitaho ifungurwa kugira ngo abarundi bagire amagara meza, abantu bo muri aka karere bagire amagara meza. Rero turavya byandikishije harimo abaturuka mu gihugu cya Congo, cya Tanzania, mu Rwanda na za Kenya. Abanyeshuri dusobanura twigisha abava mu bihugu bitandukanye. Benshi baradushingira intahe batubwira uko abaronka ubuzi baburonka kubera haro na masosiyete uno munsi aguma sabati mbe bujyanya mwo dohereza abakozi yaba amasosiyete y'Burundi cyangwa amasosiyete mpuzamakungu mbere no muri aya mashyirahamwe mpuzamakungu basigaye anaza akarongeka n'abanyeshuri kugira amastage iwacu
Tukivuga ibyo nyine bijanye n'inyigisho za kaminuza sendika bigisha muri kaminuza y'u Burundi isaba abanyeshuri muri yo kaminuza nabo muzabigenga kutabandanya kwitwararika iby'imigambwe nyabuna biteho ivyigwa ibyo bishikirizwa n'urongo iyo sendika Desire Nisubire asigura ko mu gihe umunyeshuri atize ngo aheze aronke impamyabushobozi atamabanga y'igihugu aheze ngo azezwe naho yoba ari muri iyo migambwe yemeza ko intwaro kandi ziguma zikurakuranwa uko imyaka iziraza mu gihe umunyeshuri aba yarize iryo hindagurika ry'intwaro ridaheza ngo rimukoreko
abanyeshuri iyo bamaze gutakara bakaja kumviriza abanyapolitike izo kwigabira bapfana twarabibonye n'igihe cacu abanyeshuri bari mu migambwe bakabantu bahambaye cyane mu migambwe ntibateye imbere mu bwenge kuko batwara umwanya munini bari mu by'umugambo abandi n'abatari mu by'umugambo bari ko bariga kandi abanyeshuri nubwo hoza abantu banyapolitike bakababwira ibyerekeye imigambwe muri kaminuza y'u Burundi canke no muyandi makaminuza bavyumviritse ariko ntibateshe ihangiro rihamba ihangiro rihamba no kugira gute dukomenya yuko iyo wize kaminuza yawe ukayimara uzobaho mu bihe bitandukanye by'imigambwe ntawuzi ko no mu myaka 30-40 nazo ari kwatwara umugambo utwara n'umunsi ariko abantu bakomeye bize amashuri babaho muri ivyo bihe byose ntangora bibate nico gituma n'ahantu abanyeshuri yuko bo bandanya bateza imbere imitwe yabo kuko ari mukuru w'igihugu kwivuga i diplome idasaza mu bwenge n'umutwe wawe ariko imigambwe irahera igakurirwa n'iyindi ivyo rero ntivyo batesha umutwe nibabandanya ahubwo inzira yabakuye muhiri wabo ukuvuga kwiga bakamubwenge bazoteza imbere imiryango yabo bakazoteza imbere abavyeyi babavyaye gucyo bakazoteza imbere n'igihugu cyabo
Na mubijanye n'intwari bereye ishiramwe urikome ryishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta libona ko ikiringo cyo kwinjira mu ishiramwe mpuza makungurira byo gucukura ubutare itiye ibiriko birafata igihe kirekire kuvaho leta ibisabiye Kabriyeri Rufyira rongoye urikome yega kijyote bakukagwe k'abantu badashaka ku Burundi bwinjira muri iyo shiramwe mpuza makungu kugutinya guhomba inyungu zabo Rufyiri asaba leta gukuraho izo nzitizi kugira ngo igihugu nikibandanye guhomba karusho cyo kora muri iryo shirahamwe mpuza makungu kurikira Kabriyeri Rufyiri arongo ishirahamwe urikome
leta y'u Burundi yaramaze kwemeza neza yuko igizacu butare ari kimwe mu bintu bizotuma igihugu citera imbere nico gituma leta yashifata ingingo yuko yo kwinjira muri rya shirahamwe ry'ibihugu ku isi rijeje iryo gutunganya ubutare gitwa ITIE ariko rero hariho kibazo c'intamba mikomeye cyane kijanye no kubahiriza umwanya hariho abantu ibi bintu biramutse bigiye ku murongo baca bahomba abona umbwa nakagwe kabanze so kuvuga ngo ni leta aba bantu rero nibo baca batuma ibintu byose biguma bidindira mugabo ko leta yamaze kubibona nigerageze mu byukuri ivyo bintu bikure mu nzira bihugu 1953 birimaze kwinjira muri iti akamaro ka mbere kayo nuko ubutare aho buri kenshi butakuzwe neza butetse bibazo no gukinga intambara ikigira kabiri nuko mwimbu uza ugafasha mu byukuri mu migambi y'iterambere ica gatatu nuko yawinjiye muri ITIE ugira credibility ku isi barabona kugomba gukorera ku mugaragaro hari n'ibihugu birukana kubera byanse yuko bakorera ku mugaragaro ikindi kigira kane harakingi rwamviro nema hanyuma ikindi kigira gatanu ubutari iyo babushoye barakurikirana kuko hari icyo bita traceability maka amafaranga agaruka hanyuma ikindi nacyo ntushora ubutare budahinguwe barafasha kugira ngo ubutare buhingurwe ngaho nyene mu ico gihugu bugenda babwiza ukuri ubutare iyo bushowe muri Brit igihugu gihomba nk'inshuro kabiri kuko numenye n'ivyo shoye ivyo vyose meje kuvuga kugeza ku inosaha twarabihombye
ne mu bijanye n'ubudandaje ishiramwe ba Carlens Marx rigizwe ni banki y'ugwaruka bije n'ikigega One Africa Invest Fund n'iryo rigiye kuzotegura kurondera uburyo kubaka no kugaba ikoreshwa ry'ikigo c'ubudandaje cyaho z'isoko nkuru ya Bujumbura ivyo vyemejwe kuri uyu gatatu munamashikiranganje yakoranye Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ko leta igiye gukurikirana izindi ntamboko zijanye no kubaka ico kigo c'ubudandaje cyaho z'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka wa 2013
ni integuro y'amasezerano yerekeye ingene leta y'u Burundi izokorana n'ishira hamwe ubaka Landmarks mwiyubakwa n'ikoreshwa ry'ikigo cy'idandarizo Buja City Plaza kizoja ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura uwo mugambi werekeye gutegura kubaka gutanga uburyo gukoresha kubungabunga hamwe no kuzoshikiriza leta y'u Burundi ikigo cy'idandarizo cyitwa Buja City Plaza kizoba kiri ahahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura amasezerano azotegwa kw'igikumu na leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ubaka Landmarks leta y'u Burundi ifisemwo umutahe iryo shyirahamwe leta ifise mu mutahe rizoba rigizwe n'ibanki y'ugwaruka BIJ ari nayo izoserukira leta hamwe n'ikigega One Africa Invest Fund ayo masezerano azomara imyaka 27 harimo imyaka 3 yo kubaka icyo kigo na 24 yo kukidandarizamo inama shikiranganye maze kwibeza iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora no kuyunganira ikisaba impande zibiri zo muri uwo mugambi kubandanya intambwe zikurikira ariko irongera isaba nuko ishyira hamwe rizocungera ibikorwa ryo bari bifitiye ubushobozi n'ubumenyi koko kandi ko bazarasuzuma ku ntambwe yose yo kubaka icyo kigo yuko ikoresha ry'amafaranga rikoriraba ata gatosi.
Wari Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. Ni nta makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi garukiye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire. Nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira. Odironke Jimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihegwa n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu.